Hambavu yo munyororo w'imyaka 20 Sentare nkuru ya muha isasira mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi isaba ko ubutunzi bwose bwa muganga Christophe Sahabo buri mu Burundi bufatwa agatanga ihadabu y'imiliyoni 7 mafaranga y'amarundi n'indishizi 2 ya mbere y'imiliyoni 178 mu mafaranga y'abanyaburaya ya kabiri nayo y'amadorari ya Amerika agera ku 108,600 Maître Gustave Niyonzima aburanira muganga Christophe imbere ya za Sentare mpuzamakungu avuga ko ari urubanza bakiriye nabi mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yadondaguye amategeko yemeza ko iyo Sentare nkuru yaho nyanze ahereye ku kwemeza ko igihano c'imyaka 20 yaciriwe kubera ukwagirizwa gukoresha impapuro z'ububeshi ubundi mu Burundi gihanishwa imyaka 5 gusa
naho ico caha co bacara mwagiri ico caha kiri myaka 5 n'urubanza rudafite ico twokwita motivation judiciaire ngo gwerekane amategeko yaho nyanzwe n'ibintu bandika ibyo twita mu mategeko na ratio de fait ntiberekane urubanza neza n'amategeko yagiye araho nyangwa ugo rubanza rwari gucika itariki 13 z'ukwa mbere mu 2025 kubera rwari rwagiye mu mwiherero itariki 13 z'ukwa 12 mu 2024 amategeko avuga ko urubanza rugiye mu mwiherero rutarenza iminsi 30 ruca rucinyika ibyo tubisanga mu ngingo y'amajana 259 ya code de procedure pénale ifa twita igitabo cinge ni manza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa ariko siko byagenze urumva rwaratevye kugira baruhe iyindi ntumbero kukubaho kabakavuga yuko bamuciriye imiliyoni 178 z'amahera y'abanyaburaya ibyo ni ibintu bitangaje koko n'umutahe wa Kirao Hospital uri ku miliyoni 13 z'amanyaburaya ntibishobora kugenda uko kandi mu mategeko imbere yo gusaba inyidishi y'akababaro urerekana iki kintu cyatakaye ubwo nyene uwo muntu ibyo mumwagiriza nibizokwirikira wewe wobuze mukunguka erivyo ntibigeze banavyerekana ngo babigaragaze nivyo rero mvuga ko bihonyaga ingingo y'amajana 312 yibwirizwa shingiro naho navuze ko byadutangaje ku rundi ruhande ntibidutangaza n'urubanza rwa muganga Christophe Sahabo guhamye rurangwa n'utunenge twinshi guhamye rurangwa n'amanyanga menshi mwibuke ko yamaze iminsi irenga 50 mu gasho k'iperereza aha abandi bahamara iminsi twe nkuko ingingo ya 34 y'igitabo cha code de procedure ibivuga ni ibintu rero byinshi yamaze umwaka n'inusa ataraburana amategeko atabivuga uko yategerezwa guca rekugwa rero ikigiye gukurikira hagiye kuba iyungururizo y'ubwo rubanza muri Sentare nkuru isubira mu imanza ya muhanye ne kuru d'appel de muha hama no ku mugabane mpuzamakungu tugiye cane cane gutaka groupe de travail des nations unies sur la détention arbitraire twerekana ibintu biriko birabako arakamara amazi biteye isoni biteshe ishusho urwego rw'abacamanza na magistrature burundaise le pouvoir judiciaire kuko biragaragara ko itigenga iri mu kwaha kwa pouvoir exécutif urwego nshingwatawara mu Burundi
ku ruhande rw'umuryango wa muganga Christophe Sahabo nawe nyene bavuga ko bakiriye nabi urubanza rwaciriwe wabo kubwo umuryango ibi biza vyunyurwa n'amagara ya muganga Christophe bemeza ko atako yifashe Jean-Marc Sahabo ni mukuru wa muganga Christophe Sahabo
nakwameze kuko tabaganga bari hafi wone cyo kinta sivisa senari kibaye ni kintu iteza kwikora n'abaganga wa specialiste ha suivi ha visite medicale wona yari ari kure y'umuryango ari kure ya Sentare d'ailleurs mu buranya kukaburanya na Sentare y'umwimuha nta kintu na kimwe gituma yoroha agahengwe ku buzima bwiwe atunzwe n'Imana gusa urumva nta munezero yoroha atanga akababaro gusa ata kintu kubwira
mu gihe mu byo ubutungane busaba harimwo ko ubutunzi bwose bwa muganga Christophe Bunyagwa mukuru wiwe Jean-Marc avuga ko ino ngingo ari umurengera
ku muryango no mubabara mwinshi cyane ingingo ibabaje yerekana ko hari akarenganyo ico twokora rero kunguza urubanza tukibaza yuko ubuhoho abacamanza bazokurikiza ukuri aho kuri hamakwiza amategeko
mwari mwarigeze kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi musaba gutezurirwa haico mwizera kuko izovamo
ibyo twaye umuryango wanditse mu début 2023 gushika uno munsi ntibarangishura nishuje baca bambwira ngo mbaze mu sekretari nibaza yuko atari ucamanza bugororotse n'Imana nta kindi
Muganga Christophe Sahabu yamenyekanye cyane atwara ibitaro by'akarorero bikomeye mu vyigenga mu Burundi vyitwa Kira Hospital, ari naho yarasanzwe avura nk'umuhinga mu ngwara z'amaso, akaba yari namwigisha muri za kaminuza. Yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'ukwezi kwa kane ko muri 2022, ari kumwe n'umufaransa muganga Jean David Pilot yatwaye ico gihe urwego nyobozi rw'ivyo bitaro biri Bujumbura. Ico gihe baciye bajanwa gupfungirwa mu biro vy'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemereye ijwi rya Amerika. Bukeye uwo mufaransa abona kurekurwa. Ibitaro yatwara ahanini umutahe wabitanguje wari uw'ishirahamwe ryo mu Busuwisi, ariko nawe nyene yari afisemwo umutahe muto. Iki gihugu c'u Busuwisi ni naco muganga Christophe Sahabu yaherejemwo amashuri mu vyo kuvura amaso imbere yo gutahuka mu Burundi no gutanguza ibitaro Kira Hospital mu 2015. Ibitaro yatanguje ari kumwe n'abo Basuwisi amaze kubishinga bigashinga imizi vyarateye imbere. Abarwayi bo mu karere barabihurumbira, bitangura kwinjiza amafaranga mva makungu atari make. Amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rikura mu mpande zitandukanye zirimo abegereye ubutegetsi bwo mu Burundi nuko mu vyo ariko arazira harimo kuyoba yabaye intambamyi ikomeye ku ruhande rwa leta rugira imitahe myinshi muri ivyo bitaro. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane n'amaparike avuga kuri iki kibazo, ariko kugera duheza gutegura ino nkuru ntitwashoboye kubaronka.